yindi culture amakuru mu kirundi
ndabaye mwiriwe mwese muteza amatwi ibiganiro vyacu kaze muri aya makuru yo kuno mugoroba hagizwe n'izingi ngo nkuru zikurikira bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara cha Bujumbura barashima umugambi wa leta wo gushira hahurira abantu benshi bikono vyakira imyanda kugira igisagara cha Bujumbura gise neza nkuko mukuru w'igihugu yabitanguje bagasaba ko ivyo bikono vyoshigwa no mu makartier muraja kumva n'ico ubushikiranganje mu vyo bujejwe harimwo ibidukikije vyashikirije aho gatanguza ishingwa givyo bikono mu gisagara cha Bujumbura Kaminuza y'intwaza ngabo iskamo ivuga ko imaze kuramura abanyeshuri 2408 mu myaka 50 izo himbaza kwa 30 rusama uwo mwaka byashikirijwe n'uyirongoye mu gihe kuri uyu wa kabiri hugurugwa indwi yahariwe ivyigwa imico kama n'inkino muraja kuvyumva muri ano makuru Hamwe mu mahinguriro mu Burundi avuga ko afise ingorane muri kino gihe y'ukuronka abakozi babishoboye cyane cyane mu baba bahereje amashuri y'imyoga byo ngo bituma abasaba ubuzi baba baje kwiga ngo n'ivyuma bikononekara bagasaba ko leta yogira uruhara kugira haboneke abaheza amashuri bafise ubumenyi Mungu ya magara y'abantu tubashikiriza buri wa kabiri uyu munsi tubaganirira ibijanye n'indwara y'ukujugumira abahinga mu vyigwa ngorora nyifato bavuga ko itegwa no gufata ibyayura mutwe harimo n'inzoga amakuru saye gusa tubafitiye na yandi aya makuru muri komeshikizwa na Kristalize Harerimana fadikanije mu buhinga bw'ivyuma na Matiyo yabona Yesu twese tubaye ikaze
Radio Indundi Culture
Nongeye kuba hamwiriwe ubonaho inkuru imwimwe ukwayo bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara cha Bujumbura barashima umugambi wa leta wo gushira hahuri abantu benshi bikono vyakira imyanda kugira igisagara cha Bujumbura gise neza bagasaba ko ivyo bikono vyoshigwa no mu makartier abantu nabo bakigishwa kwijukira kubikoresha neza idonido na Jotam iratuzi
Ababa mu gisagara cha Bujumbura barashima umugambi wo gushira hahurira abantu benshi mu gisagara cha Bujumbura ibikono vyakira imicafu vyashizweho n'ubushikiranganje byo bujejwe harimo ibidukikije nko ku masoko ku mavuriro ku mabarabara makuru makuru ku munsi wa gatanu w'indwi turangije ivyo bikono bizokwakira uducupa twa plastike n'indi myanda Joshigwa no mu makartier amashira hamwe yakoze uto ducupa agaheza agacaza aradutoraho abanyagisagara babonako ivyo vyotuma ubwo bucupa ubu bukwiragiye ahantu hose buhera
sana ahantu heshya ku masaha dosante
hanyuma ku mapitari hanyuma nana hore abantu beshi kumagirira
kubera ariko hari abagipfaho batereye imicafu abanyagisagara cha Bujumbura basaba ko imbere yo kubahana hobanza gutanga inyigisho ku nyifato ibereye
ibanza kwigishwa kubera batigishijwe ni hahandi mosha mufata ingingo ubucana amazi ntibashoboka abantu nubwo bigishije abisha ku mapubilisite Angora.
Kuva mu mwaka w'2018 leta y'u Burundi yarabujije kwinjiza mu gihugu gukora kudandaza no gukoresha ibitekezo bitabora.
Jotam iratuzi urakoze hagati aho bushikiranganje mu vyo bujejwe harimo ibidukikije aho gatanguza ishingwa y'ivyo bikono mu gisagara cha Bujumbura bwaragabeshije abantu bose ko ibihano bitanguye gufatwa kuri uyo wese hazokoresha canke agaterera ahatabigenewe uducupa twa plastike kurikira umushikiranganje ajejwe ivyo bidukikije Prosper Dodico
tulibukije yuko abarundi bose yaba mose bwatwe kiwe canke kwishira hamwe yuko uzozana kuye hanze utoshya uruganda akabikora canke uzobicuruza canke uzobikoresha yuko hariho ibihano bitegekanijwe nico gituma rero tuvuga tuti ahantu hose ubu hari hakoranira abantu benshi kubera bagenda barihereza amazi amaji nibindi tuvuga tuti reka tubashireho ibintu bazoshiraho intumbero ya kabiri yari yuko tanguje rero cyo no kwita kampanye yuko kizira rumba cyahora kizira mugabo n'umuntu dutanguje kampanye kuvuga tuti ure tugomba duhane mugabo duhane twongera tubashiraho n'ibikono bazobishiraho iyi kampanye dutanguje mwabonye ko tutanye ibikono kandi si bigusa bizoba ari byinshi tuzobishira ahantu hose abantu bakoranira ahantu ku masoko ahantu ku maparking hose kugira ngo ntagire uzoshaka kuronka icyitwazo avuga ati nabuza aho nterera agacupa nabuza aho nterera ishashi mu minsi iza rero ibi bikono tuzobigira ubwoko butandukanye hazohari ibikono bijejo kujyamo amaplastike ibindi bijyamo impapuro ibindi bijyamo amacupa kumbure n'ibindi bicamo ibintu bibora byo twita material organic kugira ngo bijya bintu turacyobona iburaya natwe ino tubigendere nuko yuko imbere guterayo urabanza ugasoma icanditse ukabona uti iri ni cupa ndarishira ha iki i ni shashe ndarishira ngaha gucyo rero tuzoba twinjiye muri ca gisagara ciza kandi gisukuye akakamo abeneke ko bose bakitabire kuko amategeko yo kubahana mwumvise ko ahari ejo ntagizovuga ati yabimenye
kumusugira umunani hatanguye imyiyamamazo urunani Fenader nani agateka kabana ruhamagara abanyepolitike kudakoresha abana ibikogwa vy'umugambwe na cane cane kigihe c'imyiyamamazo nkuko vyagiye biribonekeza muri kahise umuvugizi w'ugo runani Ferdinand Simbaruhije yerekana ko ivyo bisamaza abanyeshure bigatuma n'umwimbo utagenda neza agasigura kandi ko abana amategeko atabarekurira kwiyandikisha mu bijanye n'amatora kurikira Ferdinand Simbaruhije
kuko mubizi gihe cyo kwiyamamiriza amatora y'abashinga amateka n'abahanuzi ba komine cyatanguye kugenzura ya 13 z'ukwezi kwa 5 muri kahise twabonye yuko bene ivyo bikogwa abana babeshwa bagacika ibikoresho by'abanyepolitike murani Fenadebe iyo migigwa tidushimisha kuko inyuranye n'amategeko kuko hari abana bataba barakwiza imyaka isabwa kugira ngo baje muri bene ivyo bikogwa kuko ibisamaza abana baviramwo rimwe na rimwe utamenya mu ishure ndetse rimwe na rimwe bigatuma abana baheba amashuri umwana ku bwacu yatezwa kuba ariko ariga canke ari muhira yatarakwiza iyo myaka isabwa umuntu mbere yo gukingira agateka k'abana Runani Fenadebe rusavye abanye politike bikurikira icambere kwinda gukoresha abana bikogwa bya politike muri bino bihe byo kwiyamamaza ubwa kabiri ko kwiyamamaza bitobera hafi y'amashuri kugira ngo abana ntibaje muri ivyo bikogwa mu kurangiza Runani Fenadebe rwashaka kwibutsa yuko amategeko atemera yuko umwana yandikisha ku rutonde rw'abatora
ariko ubushikiranganje mu byo bujejwe kandi mw'intwaro yo hagati mu gihugu burahakana ko atabana bakoreshwa mu bikogwa vy'imyamamazo bakuwe mu mashure umushikiranganje Martin Teretse aburamutswa avuga ko mu gihe civyo bikogwa abana baba bari mu mashure ariko yemeza ko bitabujijwe ko mu yandi masaha abana bigishwa ibikogwa vy'umugambwe kurikira Martin Teretse
ano bari ku ishuri umuntu yavanye umwana mu ishuri akamujana mu vy'imigambo kandi abana bagiko bitegura gukora ibibazo bumva byogenda gute bana bari mu mashuri iki gihe nibaza ko bose batonda mu mashuri nawe yavanye abanyeshuri mu ishuri akabajana mu vy'imigambo ku munsi w'ishuri bumva byogenda gute we abana bose genzi ko bari mu ishuri mugabo bari mu buruhuko nabo bana bato bato ntibayijamwo nk'abanwanyi mugabo kujya nabonye nko muri Kiliziya ya Katolika umwana avutse bashaka mubatize bagatangura kumenyereza ibisabisho ni kandi ntacu babishe babumubatije mu bukeye avutse ikibazo nuko bamutwara bakamwigisha ibibi baramutegura ati we urabona ko tuzosaza mudusubirire tangure mupanga karere mumere neza mubone nk'ideoloji y'igihugu kungene igihugu gipanze kibi nuko bigisha kugira na bari mu buruhuko nta kibazo
ibikogwa bishobora kubera no mu mashure
oya nta bikogwa byo mu mashure no byako bya politike kiranazira no muri decre itumirira abantu kugira kampanye kirazira ko umuntu musanga nta mashuri aberamwo kampanye nta bitaro biramwo kampanye kampanye igitekanijwe ku bibuga cyangwa ahandi hantu hatekanijwe kubera icyo gikorwa nyene mugabo hatandukanye n'ahantu abantu bakorera ubutsi bwabo
Martin Iteretse yari ko yishura ku bibazo bya mugenzi wacu Noris Nduwimana kutadoma kuri utoke ku makosa mwamwe cyangwa utunenge tumwe tumwe ni bimwe mu byo wahoze ari umushinga amateka Fabien Bancijya nino yidogera ni nyuma yaho umushikiranganje mu byajeje mu mutekano asiguriye mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere ko imyamamazo iri kigenda neza mu gihugu cyose Bancijya nino akerekana ko igihe bitagenze neza bitavuzwe haba harimwo gukingira ikibaba ababikoze tumwumvirize
Iyo ushikanganje yavuze turamenyera cyane nta yagati mu gihugu babara abantu bakorera umugambo uri kubutegetse aragerageza korosha ubona kindi kiroshe kugororeramwo akagereza kuvuga imvugo mbabarira amatwi nta domo ruto kwibwirizwa itego ryarenzwe agacanze utuntu duto duto utunenge kandi ari binenge ivyo rero kubwanje ico ndayivuga ni ubusuma mu bundi yega kingi kibaba abariko barono aho kubafata narazumvise mu kizina yavuze kizina muri mpanda kandi mu gihanga kumene mpanda shasha rero ntivyumvikare ko bivuga kuri mbe urabona umwisha ariko arigisha ahagira abana akosora neza n'abakosora nabi na apostrophe akayihana abandi hari byo yirengagize nuvuga nti aravyirengagize kuko abakosha benshi nabo basanga imugambo icyo nabivuga kuri abiriko nibigira nkana
Radio Indundi Culture
Hadyo indundi kito hano makuru yacu arabandanya amahinguriro mu Burundi avuga ko afise ingorane muri kino gihe y'ukuronka abakozi babishoboye cyane cyane mu baba bahejeje amashure y'imyoga mu nama yo guhanahana ivyumviro y'abanyamahinguriro mushikiranganje buje rw'inyigisho aba banyamahinguriro bavuze ko benshi mu masabobozi baba baje kwiga kenshi bakonona ivyuma bagasaba ko leta yogira uruhara kugira haboneke baheza amashure bafise ubushobozi bwo gukora umuyobozi mukuru mu kiranganje bw'indero ajeje by'amashure y'imyoga avite Nsengiyumva yavuze ko ivyo bituma nuko amashure y'imyoga ubadafise ibikoresho bikwiye byo kwimenyereza ko kwera abafasha mu ico gisata ari bake ariko akavuga ko leta iriko irakora utwigoro mu kugwiza ayo mashure idonido na odironke jimana
Muri yo nama yo guhanahana ivyumviro mu gisagara ca Bujumbura hagati y'abagize ishyirahamwe ry'abakoresha n'abaserukira leta co kimwe n'abaserukira ibigo by'imyuga abagize co bashikiriza bagarutse ku ngorane ijanye n'uko amahingurira ataronka abakozi babishoboye aho hakaba havugwa cyane cyane aba bagiheza amashuri y'imyuga mu gihugu bataba bafise ubumenyi buhagije kugira bashikire gutangura akazi Seleman Bernard Cegera Churongo ishyirahamwe ry'abakoresha mu Burundi ya YB avuga ko abagiheza amashuri bashobora kuba bitumwa n'uko bataba baronsaho bimenyerereza
bagaze karahari nuko turonka abakozi baje bava mu mashure ucumengo baje gusubira kwiga umva ko tudukoresha ivyuma bigezweho basanga rero umenyi baza bafise umenyi bwa kera murazi yuko gukoresha bahinga bo hanze bizimvye hariyo n'igihe dusanga badafise uhinga dukshaka ndaba yakarorero ari ibintu bijanye na chambre froide abakozi dukoresha byavyigiye mu ibarabara mugabo babuze diplome
Seleman Bernard abona ko abanyamahinguriro boshiraho uburyo bworohereza bimenyereza hamwe no kwamashirahamwe yoterera kugira aboneka abakozi babishoboye
turakeneye abakozi cyane kandi bafise ubumenyi bukwiye ivyo bikoresho turashobora gufasha umwe wese ku rugezo agera si twese mashirahamwe ntangana mugabo mukabakira agashirahamwe mashirahamwe agashira agasantre kwiyigisha abantu
umuyobozi mukuru ajejwe ivy'ibigo by'imyuga mu gihugu mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo indero wa Vite Nsengiyumva aremeza ko leta rutwigora irikirakora ariko nawe agasaba amahinguriro guterera mu gufasha kugira aboneke ibikoresho
umunyeshuri niyaje kwiga gasanga ibikoresho ntibikwiye ucusanga yadebukiwe ariko turiko turagerageza ibishoboka byose bategerezwa kutahura ko bajya bakoresha baza bavuye mu bwo twigishije ko bategerezwa kudufasha natwe kugira ngo bajya twigisha baronke ibikoresho bikwiye baronke n'ubumenyi bukwiye mu gihe baba babona bati ishure kanaka liramura abakozi nzoshaka gukenera hanyuma bagaca bagira icyo twakwita partenariat kugira ngo iryo shuri azari rosa ibyo riba rikeneye kugira iryo shuri shaka kumufasha kwigisha neza abazokenera nayo mu buzima bwa misi yose
gushika ubu amashuri n'ibigo by'imyuga mu Burundi biharugwa mu 327 mu ntegekanyo y'umwaka wa 2012 ushira 2020 ibice 27 kwijana by'abanyeshuri bahejeje amashuri shingiro byari kubandanya nyuma ya shuri shingiro abasigaye bakaja muri ibyo bigo by'imyuga kuva mu mwaka wa 2020
Odilon Hejimana urakoze kaminuza y'Intwaza ngabo isikami ivuga ko imaze kuramura abanyeshuri 408 mu myaka 50 izo himbaza kwa 30 rusama uwo mwaka ibyo byashikirijwe n'uyirongoye mu gihe kuri uyo wa kabiri hoguru rwindwi yahariwe byigwa imico kama n'inkino Colonel Gerard Hamenyimana amenyesha ko muri iyo myaka yose iyo kaminuza yahuye n'intambamyi yiteba ry'uburyo iyo kaminuza ya gisirikare ikoresha ibituma hari ibikorwa bimwe bimwe bihungabana wa mutegetsi yemeza ko muri kazoza iyo kaminuza igiye gukomeza ubushakashatsi mu bisata bitandukanye bijanye n'igihe tumukurikire
Murindi gahariwe iskam kugeje kugurura ubunyene abinshi turarangura mugabo kizorangurwamwe ni vyigwa by'amasiyansi baraza bakavuga ama bya kiritirere ama n'inkino rero mbere yuko cyo twagurura umwaka w'ishuri tariki 30 z'ukwezi kwa gatanu kaminuza iskam kuvitanguye byangutse ni byinshi ko nk'ubu twinjije umugwi wa 54 duharuye bamaze gucanga aha bajije ngaha 408 umva se bakana turasigaranye bashika 408 bakiriko barakurikana ivyigwa baza baraheza ku mwaka kumwaka kwigisha biragora haraba mu byoro handi bigora haraba bishika ugasanga kubyo buratevye kuboneka cyangwa ugasanga byagiye biragora n'abandi atavyara duciye ko bya politiki ugasanga Hari aba badashoye guhetsa baratangwe ngo ntibahetsa. Hari imigambi dufite ishuri isanzwe ishuri ni kaminuza nyene. Si mugambi kujana n'igihugu mbona akatoza igihugu natwe tukayikoramo mu cyo tujejwe umutekano kuko nabakora ibindi bakora ku mutekano wamaze kuboneka. Ibyo turi ko turakorana rero no mugambi w'igihugu. Twe twisunze ivyigo cy'ubushakashatsi, ushashatsi burahinduka. Kwese kama yatanguye bumeze sikabuka imetse, rero tuja tujana n'ibihe.
Ishiramwe ry'urukino rwa rugby mu Burundi rirashima urugero ugo rukino rugeze ko rigeranije no mu myaka ya mbere yago naho hakiri intamba myiza ibibuga vyagenewe ugo rukino. Albert Havyarimana aheruka gusubira kwizegwa ngo arongore iryo shirahamwe avuga ko mu vyiryo shirahamwe rigiye gukora mu guteza imbere ugo rukino harimo kugwiza amahiganwa kubigeme. Kurikira Albert Havyarimana.
Turashima intambwe tugezeko kuko ubu mu ntara nyinshi n'izitabari zose harakinamwo urukino rwa rugby mu ntara zitari nke harimo ama club ya rugby ingene abantu bariko barumenya mu mashure abantu benshi baramaze kubona aho bakina uwo mukino wa rugby. Mugabo ntiturashika kuri objectif yacu tuyifuza ariko uko ahera umwaka niko bigenda bitera imbere. Turafise ibibazo bikomeye cyane cyane nk'ibintu by'uburyo urabona urukino rwa rugby surukino rwavutse ngaha mu Burundi kuva kera donc abantu baruzi si benshi cyane n'abarushigikira ni bake. Tuguma dukora dusansibiliza abashigikira baza baraza buke kaba rero n'ikindi kibazo gikomeye dufise cyane cyane urafise ingorane y'ibibuga usanga dukinira ko urumva usanga atari kiri approprié kuri rugby usanga turiko dusaba materia ya football ariyo dukinira ko mu maproje rero yihutirwa cyane cyane no kugerageza gukomeza ama club tuzoca turonka equipe nationale nayo ikomeye ama equipe menshi y'abakobwa nivyo tugiye gukora cyane cyane mu mashure bakine uwo mukino wa rugby. Hazobaho rero uwo mwaka tournament scolaire y'abakobwa nabone kugira turabe ko abahungu n'abakobwa bogenda bari ku rugero rumwe.
Radio Indundi Culture amagara y'abantu.
Mwavyumvise unaho ni inkuru y'amagara y'abantu tubashikiriza imisi yose ya kabiri. Uyu munsi tuganira ibijanye n'indwara yo kujugumira. Abahinga mu vyigwa ngorora nyifato bavuga kwitegwa no gufata ibiyayura mutwe harimo n'inzoga basigura ariko ko umugwayi ashobora gufashwa kugira ashobore kugarura ubwenge. Idonido na Egide Nahayo.
Nkuko bisigurwa na muganga Pierre Claver Njejimana umuhinga yanonosoye ivyigwa ngorora myifato asigura ko indwara yo kujugumira ari nkurikizi z'ibyayura mutwe nk'inzoga umuntu aba yarafashe.
Indwara rero yo kujugumira nubwo ko ari indwara y'inkurikizi mbi z'umuntu yanyoye cyane cyane ikiyaro mutwe cyemera amategeko aricyo inzoga. Hanyuma iyo ndwara cyane cyane irashobora kwerekana n'ibimenyetso byo guta ubwenge, asanga umuntu arataye ubwenge mu mwanya utari muto. Hanyuma arashobora kumva amajwi amubwira ibintu abandi bantu batumva, agashobora kutaguma hamwe ukabona agomba haguruka agenda agaruka agenda haguruka agenda. Icyo ni gihe aba gishobora gutambuka.
Iyo ndwara kandi muganga Njejimana avuga ko ishobora no kuva ku karonda.
Ni indwara ifata abantu bari mu myaka novuga yo gufata inzoga, murabona abantu bazi guca ubwenge uvuye mu byabaga no kuduga. Hanyuma abafatwa n'iyo ndwara novuga yuko bashobora kuba ari abantu b'abagabo cyangwa abantu b'abapfasoni. Hanyuma iyo ndwara novuga yuko irafise novuga isano n'ibintu novuga byubatse umuntu karonda.
Wafashwe n'iyo ndwara ashobora guhitanwa nayo yatavuwe nkuko bisigurwa n'uyo muhinga.
Iyo umuntu yafashwe n'iyo ndwara bisaba yuko acaja kwa muganga byihuta kuko iyo atagiye kwa muganga arashobora kugira ingorane no kwitaba Imana arashobora kwitaba Imana.
Shikuba iyo ndwara isa nayitamenyerewe mu kibano, ni gute unahezwa agafashwa iyo agiye kwa muganga? Bino tuzobigaruka ko mu nkuru y'amagara y'abantu izokurikira.
Isaha 12 z'umugoroba n'iminota 37 n'indwi ni no kuri iyo nkuru y'abantu Egide naho yari yaduteguriye. Twarukije kwa no makuru y'ukuri no mugoroba. Ndabashimire mwese mwarimu duteza abiri. Aya makuru mwari kumwashikirizwa na Kristo Izarerimana. Kumfashwa mu buhinga bw'ivyuma na Matiyo abona Yesu. Mugira ibihe vyiza mwese. Murakoze.